VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio muri kumwe nange Etienne Karekezi. Uyu munsi kandi ijwi rya Amerika yujuje imyaka 75 imaze itangira ibiganiro. Mwese mukomeze rero mugire isabukuru nziza mwe mwumva radio ijwi rya Amerika umunsi ku wundi. Mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu.
Tugiye aho Kopeye Gitega ikorera twasanze abazamu n'abapolisi bose ari bigingiye, bamwe babona ko bashobora kukubona ntibakumenya cyangwa abazi ibintu ntibabyumve cyane babyishure, abandi nabo atanakimwe bashobora nugukanura badakanura.
Uyu ni Bwana Jean-Claude Nimenya, numwe mu bakozi bakuru bashinzwe iby'amafaranga muri banki Copec Gitega, nyuma yuko iyi banki imaze kwibwa amafaranga agera kuri miliyoni 60 z'amarundi. Iyi nkuru ku kibazo cy'ibwa ry'amafaranga muri iyo banki, kimwe n'ikibazo n'inkuru ku nama mutekano yahuje za baminisitiri batatu Burundi mu ntara ya Bubanza. Tuzaga kuko gato mu biganiro byacu ku ijwi rya Amerika, mwese mugume ku maradiyo yanyu tubaye tubararitse. Leta y'u Burundi imenyesha ko igiye kwimura imiryango irenga 500 yabaga mu nkambi yahitwa Kagaragara ni muri zone Buringa mu ntara ya Bubanza. Ibyo byemejwe nyuma yuko abaminisitiri batatu ba guverinoma y'u Burundi bakorana n'ama mutekano aho muri iyo zone ya Buringa. Ni inkuru yateguwe mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka wagiye aho muri Bubanza.
Aherekejwe n'abashikiranganje babiri ba leta y'u Burundi w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni n'uwo kwivuna abansi Emmanuel Ntawumvukiye, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yakuriye inkoni ku gishitsi abaserukira abanyagihugu baba mu kigwati cya Kagaragara kiri hafi y'ishamba cimeza rya Rukoko ko bategerezwa kuhimuka vuba. Pasikari Barandagiye yashikirije muri iyo nama yabereye mu nyubakwa za Rise Buringa ko igicapo c'ishamba cimeza rya Rukoko cerekana ko abo banyagihugu bavogereye ico kibazo banza gikingiwe.
Uretse yuko bujejwe amashamba haje kubitombora neza arafise ni karata icafye ko aho reserve igera umuntu aze ko ari muri yo perimetre iri muri reserve nta kindi kintu na kimwe ashobora kuvuga atari guca bugufi akitura leta kuko na ha leta pasabye aba leta ikagwa bice mu mategeko ni sawa mugamaze kuba muri reserve ni muri leta cyo ni cambere aho n'uruhande rw'amategeko gusa aho n'uruhande rw'amategeko noneho ujeje uri polisi yabivuze n'ujeje gobepe yabivuze yuko aho hantu hari muri leta ni muri reserve niko amateko avyerekana.
Abo banyagihugu ariko babananya bavuga ko ico kibanza co mu Kagaragara bakivukiyemwo banakivyariramwo imbyaro zitari nke nkuko bamwe muri bo babivuga.
Twarahabaye turarima niho twavukiye jewe ndahavyariye imbyaro indwi nari bwigere mbona umuntu aza kuvuga ati mwarenza karimbi cyankwe muri ko murarima muri parake
nkajiwe niho navukiye navuze 68 kugeza uno munsi badata badusizaho ntahandi dufise dutera tuja hani nicyo twosaba nuko bo dusubizaho twari tubaye kuko tubabaye imyaka myinshi ntitubona rera amaherezo yacu iyo tuzova niyo tuzoje.
Kubijanye nuko ababaye imyaka myinshi ngaho mu Kagaragara bavuga ko bahafitiye n'ibipapuro umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ntiyemera izo mpapuro bavuga ko ari izo mu 1981.
Uvuze ngo mu 1981 mu iteko ngo ryarahabegurira daboro sinzi nuko iryo tegeko ingene ryakozwe namba ryarahindutse ni ukubera ryari iteko ribi ryari rifise ibindi riho nyanga amategeko cyane cyane ubwirizwa shingiro ritubwira ati ni ugutunganya urugero rwumvikana equilibre hagati y'amategeko y'umwenegihugu n'amategeko ya leta ubwo rugero ruteza kuba n'amajya ryashyizweho rikaza riho nyanga ubwigenge bw'abandi benegihugu benshi nta kibuza yuko rihinduka.
Yunganira mugenzi we w'intwaro hagati mu gihugu umushikiranganje ajejwe umutekano nabo nyene yabwiye abanyakagaragara ko ico kibanza ari ca leta kandi bategereza kukivamwo byanse bikunze. Umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni
nimba mwabonye abashikiranganje batatu bahagurutse no munsi kuvuga yuko byari byo mu Gatumba cyangwa ibyo mu Kagaragara batarondeye ngo bongere baronke umwanya wo kubisesangura bamenye ibiri imbere n'ibiri inyuma yabyo. Nituze dufata ijambo rero ngo nuko turi imbere ya kamera ngo dutangure kuvuga ijambo rimwe tunyegeje atatu aho ni ibintu biba bigiye kumera nabi harya hantu nihashake habe harabaye hiwawe kuntwaro ya cyane cyanye kuntwaro ya mbere cyangwa ya kabiri no munsi kumvo zo gukingira ibidukikije leta yarahashize muri reserve ya rukoko ya rusizi
mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze abunyakagaragara bari birukanywe muri ico kigwati begeranirizwa ku biro vya zone buringa inyuma y'indigumwe gusa basubijwe muri ico kigwati inyuma y'inama aba baserukira bagiraniye n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana kuri ico bishube ko yari yabanyingo fata kibanza mu kurindira kwico kibazo gitorerwa umuti umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yemereye abanyakagaragara ko mu minsi iri imbere bazimurirwa handi ikibazo c'umutekano nicasigaye inyuma muri iyo nama abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi bibukije abanyabubanza kubandanya babungabunga amahoro n'umutekano babahamagarira gufashanya n'abajejwe umutekano gutesha abaza kuhungabanya bazananye mu ishamba cimeza rya Rukoko ikindi cavuzwe muri iyo nama yahuje abashikiranganje batatu ba leta y'u Burundi abajeje intwaro mu ntara y'ububanza n'abanyagihugu n'inzara izuri inzara yaturutse kwindagurika ry'ibihe abo bategetsi bahumurije abanyabubanza babwira ko leta y'u Burundi itareza amaboko kuri ico kibazo kugira gitorerwe umuturama mu ntara y'ububanza iri mu burengero bw'u Burundi Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
abakomeje kutwumva bamenyeshe ko uyu munsi tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri ijwi rya Amerika ryujuje imyaka 75 imaze ishinzwe ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byaryo mu cyongereza birumvikana bwa mbere mu kwezi kwa kabiri 1942 mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose icyo gihe icyicaro cyayo cyari mu mujyi wa New York ubu tuzakomeza kwakira ubutumwa bwanyu n'intacyo kubijyanye n'isabukuru mu ruko kwezi kose kwa kabiri turabararitse rero mukomeze mututumikire mutwandikira haba kuri Facebook cyangwa se mwatwandikira kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com dukomeze amakuru yo mu Burundi ishyirahamwe ry'urubyiruko JAP risanga ubukene bugarije abakiri bato mu Burundi butatuma babasha kubaka amazu mbere y'uko bashinga ingo zabo iyi nkuru yakurikiwe n'umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse wagiye mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi
muri kese ku Burundi ukubaka inzu wari umugigwa ushaka kubaka ugwiwe yahera ko imbere yuko agira ubugeni uyo mugigwa uraguye mu gihe cyano n'ivanye n'ubukene buri mu gihugu nkuko bivugwa n'umukurambere w'imyaka irenga 60 cyugiye Amerika ryasanze muri zone Kabonga komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba
kibura bona mu bisanzwe batubwira ko umwana w'umuhungu akabana imyaka 20 aho 22 hanyuma agaca baraba nuko afise inzu urumva afise n'akarima hanyuma amaze kubona ibyo bikwiye ntangwana nimwe yabamo baca bamurekuye akagenda muri komine akandikwa ariko ubu rero mu bisanzwe
ntibiborohera nkuko byatworohera kare kubera ubukene buriho mu bantu
hari naho se wo muhungu usanga afise nk'imeto 15 kuri 20 mbo ugasanga muri zo 15 kuri 20 yarakuye ko nka 10 kuri zitanu kajisanga afise nka batatu aho bane urumva rero bica biguma binanirana nuko
naho biruko mikobwa rusangi byabereye mu ntara rongoye mu ndwi iheze bari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku radio nkuru y'igihugu mu ntango z'indwi buri amatari ntera ya Makamba gad ni ukuri gisabye gwaruka gwo mu ntara rongoye ko go banza kubaka inzu mbere y'uko rugira ubugeni
umubere y'uko umuntu arongora umusore nuko azokubaka inzu hama gashira kwibati rero ndabye murindi ukwibaruka mbona dufise mu ntara Makamba nkuko nkubu nk'akarero nasabe ne giko bashyumba 600 ubu tugeze ku 900 ibaze mu mwaka umwe twa tugeze ku bantu bangana gucyo umva n'abantu beshi cyane kandi beshi bava hijya no hino abarongora bakiri bato urumva ni kibazo ni muri ya ntumbere kugira ngo uko kurongora hakiri kare bitware umwanya habero tari yo kurongora ko yorongwe afite imyaka 21 azorongwa afite nka 23 yitonze yarondeye ko tubati yubasa ukazuka bacuba ndasara umugabo kabara akazuka komeye
ibyashikirije n'umuyobozi w'intara ya Makamba bamwe mu bigeme bo muri iyo ntara mu ikomine ya Nyanzarake mu zone ya Kabunga abo twaganiye barabishimye naho bamwe muri bo bashikirije amakenga
nivyo yavuze ikibazo ciza kuko iyo maze kurongora atanzu ufise haraho ubukene bugutera canke ukagwara mahera y'ukuriha inzu urumva bica bibi ikibazo bigaca bituma bagira ibibazo bikomeye cyane iyo bariko barabasohora mu nzu
amaze kuba afise inzu abamwe akafita itongo arima biroroha barakora bagakorera hamwe n'ababakenyewe barasangira ubukene twabarinye tukabafasha bikarutaho bo kubakana batageraho babo
ibintu biragoye iyo wumva kubaka yo kubaka mugabo witongorira goye kuro
nge nk'umwigeme n'iciza mugabo
nk'ubunye ubuzima barazimbye. Hari igihe usanga umuntu afite itongo mugabo adashaka kuronka amahera yo kubaka. Bizo dutera ingorane nyene kuko usanga benshi bage ntibarongo gukora imyaka igendera barega.
Ishira hamwe ajape rejeje uterambere ry'ugwaruka mu Burundi rifite abanywanyi bagira ku 300 mu ntera makamba ivuga yuko amikoro y'ugwaruka gwa none atagorohereza. Eric Sengimana arongo iryo shira hamwe
turabona ko kitoroshe cyane turavye amikoro y'ugwaruka kosaba nyakubahwa buramatari w'intara ya Makamba akabirekeza uko byari biri nkuko umuntu wese ahisemo agashobora kubaka urugo rwiwe yisunze uburyo afise nimbashobora gupanga nimbashobora kuraba hashobora kuronka inzu kugira ngo ntihagire umuntu azoreka kubaka urugo rwiwe kubera imvo canke iriyo
ikigo cy'igihugu gisebukije ibijyanye n'ibiharuro mwaka 2014 cashize habona kugwaruka mu gihugu cy'u Burundi rurenga 50% hagataho cigo cerekanye yuko kurugero rw'ibihano bitatu n'ibicindwe kwijana byabo bashomereye naye 41% by'ugwaruka rw'u Burundi babeshejweho n'ubuzima bwo kwisumamwo rifatiye ko ivyo biharuro shira mu giterambere ry'ugwaruka ajap imenyesha yuko bariko barasaba kugwaruka goroshe kibanza kibereye mwibwizwa shingiro
mu kugira ngo ugwaruka ruronka kazi na cyane cyane akazi nyako gashora kubabeshaho no kubaka ayo mazu nuko ibwirizwa shingiro ritegezwa kubaye kibanza muri leta igihugu turi beshi murabona ni nabo beshi cyane batagira akazi ugacho sanga kandi abonyene ivyo ico gice cy'abantu ba mu Burundi nibo batagira akazi nibo batariko barakora mugabo ugasanga abo akuze nibo bashaba guma baronka ubwo buzi nibo bashaba guma bikwegerako
mu gihugu cy'u Burundi mwumenya yuko leta ariyo mukoresha mukuru leta y'u Burundi nayo bivanye n'ibihe bya politiki n'ubutunzi kuva mu mpera z'umwaka wa 2015 yarahagaritse gutanga ubuzi ikabonga muri komine Nyanzarake Fidelite Ishatse ijuru rya Amerika
urakoze Fidelite Ishatse turacyari mu Burundi tuve Makamba tujye mu ntara y'Igitegaho abantu bataramenyekana barayibye banki Copec amafaranga y'amarundi ari hagati ya miliyoni 60 na miliyoni 70 kugeza ubu abakora iperereza bamaze guta muri yombi abapolisi babiri n'abazamu batatu umunyamakuru w'iryo Amerika Fidel Antoine Sabimana ari Gitega ni utugezaho ibisobanuro kuri iyi nkuru
amakuru twahawe na Jean Claude Nimenya umunyabigega jeje vy'intwaro n'ubutunzi muri Copec amenyesha ubwo busuma bwaraye bubaye muri Copec Gitega bwahitanye amamiliyoni arenga 60 y'amafaranga y'amarundi Jean Claude Nimenya agira katubwira uko vyagenze
nkuko muba mwaje kuvyumva canke tamwe amwe amwayiboye turi matohoza tugiye aho Copec Gitega ikorera tusanze abazamu n'abapolisi bose ari biyingiye bamwe babona ko bashobora kukubona ntibakumenya cyangwa abazi ibintu ntibavyumve cyane bavyishure abandi nabo atanakimwe bashobora n'ugukanura badakanura twaje kubona nuko bashobora kwabahaye ibiyobyabwenge inzoga imikate hama barashobora barinjira muri Copec ndani bashikana muri Coffrefour baramena Coffrefour akoresheje amabombone n'amamereza batwara amafaranga nta kindi kintu batwara amafaranga gusa amafaranga batwaye miliyoni 66,000,000 200,335 5,541 ikigezweho n'ico cuko turiko turarondera ko tumve ko twacanishana abantu bamaze gutora ubwenge tumve ko twashobora kumenya izindi nkuru canke dufate abatwivye
aho tubashika kuri Copec Gitega mu gisagara ca Gitega hari mu masaha ya saa mbiri zo mu gatondo tuhasanze abanywanyi bugarije iyo Copec igipolisi naco kibasubiza inyuma mu kurindira ko kiraba uko iyo Copec yaraye isahu ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu babika amahera yabo muri Copec Gitega aho bamwe basa n'abihebuye
nakora umubabaro ntangere nyine umunashobora kugira none umuntu yari akeneye nk'utwo yikufashisha none ngo ntashacoro aronka yifashisha umva ko ari kibatsi
ndavye mbona amafaranga yose numva ngo baratwaye urumva umuntu aca arinda kurindira ama tukaraba ico bari budufashe abari basanzwe baje twivye bikogwa
je mbona yuko baraba ingene babigenza kuko aho umuntu yamengana umupfumu yafangwe n'umuntu sinzi ingene tuza kubaho nkaje narinzi ndushenje gutora udufaranga muri kino gihe tugeze murumva nuko n'abanyine ngene bo bigenza
nkubatakaze mfise udufaranga twanje niyo nari naratubitse urumva numva mengo no kwiyahura no kwiyahura none ndoba gute mfise abandi niyo narinje kugira ndabe yuko nojya gutanga karasi bani manje kurondera utuntu norangura
kumakinga afise n'abanywanyi ba Copec ya Gitega Jean Claude Nimenya umunyabigega jeje vy'intwara n'ubutunzi muri Copec arahumuriza
abanywanyi nibashobora kwamumura amafaranga y'abanywanyi arakingiwe ndazi yanzu zisanzwe zigenda by'amasura cyagituma haba ahivye umukozi hawe hivye abavande nta munywanye numwe gushika ino saha bavuga ko yigeze abara amafaranga yiwe cyo nico gikomeye ama ikindi ubu hariho ubuhinga urumva bubafise bwo kwiba bwo guha ibintu abantu bibayoze ubwenge ibyo nubwo babiba abakozi bacu barazi ko bizira hariho n'amategeko bazi yanditse mu kirundi no mu gifaransa ababuza yuko kizira gufata ikintu gufatira ikintu ku kazi urumva abo nabo dusanzwe dufise ko bubasha bwaba nta bandi badufasha gucunga bajeje umutekano abo nta bubasha tubafise ko umugabo nawe nyine baza yuko kibujijwe yuko bafatira ibintu ku kazi
abazamu batatu n'abapolisi babiri bafashwe batabwa muri yomi muri kano gatondo ku mvo z'amatoza kopege gitega iba ya gatatu yibwe mu buryo bwo kuyobya ubwenge abapolisi n'abazamu barariririye inyuma ya kopeke gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi na kopeke makamba mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi mu gisagara cha gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Nturere kazoza.
Bakunze bikiyago cha politike Nturere kazoza ndabaramutse nongere ndabahikaze. Uno munsi ni kiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye. Agaruka ku cyo CNDD FDD yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'Arusha no kubotumirwa mu by'ukuri mu biganiro vyohuza abarundi.
Amasezerano y'Arusha rero yari yarasinywe. Kuva ati mu 22 yemera. None wakwemera icyo we utaze. Jewe ndibuka bagitangura ibiganiro vy'Arusha mu 1998. Twaragiye. Jewe nuwitwa Kobako Gaspar tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro twafungiwe Dar es Salaam baradupfunga hanyuma hagiye bariko baradukubita inkoni niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye nimutubwire icyo mushaka ko twemera ngo nimwemere ko muri abasoda kwa Buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri Tanzania Tuhabga tuwebge.
Muti tuliwa.
Tuhaba sene ya defudete. Tuwe tuguana na buyo ya. Nani tuwa hindu tawa sotawa kwa buyo ya kute. Ngozana. Ibibara anga. Tuwebge ni ducha kuri aeroporo godu sawe karaga munu. Na hayo waduha ni waduha pasporo kwa tuguana na reta. Tuwe tuwa aje. Tuwa agiraja jumujo mgoose. Tushike kukona atu tuwa kene ya maho. Para tuwa anje. Kushika wadu sawa tutibasa. Ni mutuweke tuisubi nili nyuma. Ivyo mukora murerwa twebwe ducaturita hera twigarukira Burundi. Urumva rero amasezerano y'Arusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyaje.
Bagunye babakumiye.
Twagunye dukumiriwe. Sharabwira tuti ibyo byose ni mwamuri ko mugira amasezerano arondera amahoro. Mwibagiye abariko baragwana. Ntacho muzoshikako. None muzoyashira mu ngiro. Mushire mu ngiro ivyo mudakora. None bafashe nk'umuntu yiviriye buraya. Bafashe nkanyangoma. Ngwingo shire mongira ngwa masaza rwagaki ntambara hagariki yatarimwe nice tumubuje zusome no muraje masezerano y'Arusha birandetsemwo ngo abagwana ngo tubasavye guhagarika ingwana none uva yarabasezerano y'amahoro vyukuri ucu umucamo muraje masezerano nyene muca musaba
kubera batagize bati turategetse yuko
canke batwebwe bati twe turahagaritse Mugabo bavuga ngo turasabye ngo bariko baragwana bahagarike intambara. Uca umva ko hatari hagiye mu biganiro abagwana. Koko ubyandi mu masazara rushage dubisome. Birimo biranditse neza n'ibintu byibonekeza. Hama rero birabana nako yashira mu ngi none. Sinva cy'umugari mu kirundi ngo nta usomera indo rivuga. Urazi ko bari bagiye kugabangana ivyicara. None ivyicara bo babigabagana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera. Kwa ya jihugu wali wa maze kwicha mgo imiche ibiri. Hara vize igisoda cha reta na vize igisoda cha sede defudete. Umbari hilo ni waza kufuwa ngu. Waburi kuruhande. Kwigisoda cha reta chayuka wa kuruhande kwa sede defudete. Chanyi kuriefune. Atala aho nacho washo wala kufuga. Nicho itu mawache wana yuko hakuyere hilo. Ibigani hilo vichukuri. Vichogu hagarika inambara ni. Nivijori hilo vya vizanyi ama horo.
Mdavda aje masezera na maira
ni. Kani mgara buo nye ukugi ya masezera na yabaho. Imande zo sezabu zeti kufuvu tulahagarite. Mwaba nyako vichavi hagara. Vichavi hagara rukwa njene kuwera. Haba hagani liye koko. Haba gwani.
Aha. Dono ufaki kubigani yuki ila vugu no monsi. Mwini sende David de mkunze kufuga moti. abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu barungitse abantu mu migumuko abo bantu bakiye kuza mu biganiro abarundi bwa n'ubutungane ntiboza mu biga kimona ko bizova bimera nkuko nyine
ubwa mbere bwo ntosubire kuvuga ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi barabutembagaje iriga barabutembagaje
kandi byarabanani
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu cyo baragifashe none kuva igizi atake 13 bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje nibwizwa shingiro bakuye ne byagarutse rya sigi nyene cyo bari mukuru w'igihugu aci agaruka akabisubiza none cyo gihe gihugu cyari kwitwagana
uvuga rero ko bajya
rero baratembagaje ubutegetsi utembagaje ubutegetsi ni ibara ridakogwa kendo some mu bitabo vy'amategeko mpuzamakungu usome icarico wiyitiriye ko afashe igihugu ucufatwa n'amategeko mpuzamakungu hajya bajya mu bisanzwe nico gituma tutumva igituma ibihugu barimo bitabafata ntavyo twumva kuko amategeko mpuzamakungu aravyemeza neza yuko ugize kudeta ukadekera ko ari utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba byose imateko muza makunga aravyemeza biranditse neza nuko ntaza document birimo ni document yaoni naranayiberetse ndababwira nti ivyo muri ko muravuga byose banza mutubwira ubujera iyi periode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko muravuga imisi yose
kebwe gusangira ijambo ni kazoza
hari hibi ibiganiro byo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza cy'igihugu cyanyu ivyo naho bisabisana nabijya vangwa ibiganiro byo guhagarika intambara genda urabeje unyereke kugira ngo igihugu kivuye ko kiri mu ntambara haba hari himigwe ibiri igwana n'umurongo umwagarukira ko nundi uwundi agarukira ko uburiho kuko baravuga ati hajye nta musoda hinjira hinjiye n'ingwana ntareti hinjira ihinjiye n'ingwana cewe mbwira ko hari umutumba umwe cyagacimbire urumva mu Burundi bavuga bati agacimbire leta y'Uburundi ntigakontrol mugamu gihe cyacu twe twavuga tuti ngaha ntuhonyora ko kandi bikandi bikaka kabisa bikaka urumva rero ico gihe twe twari leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontrola igacivuga iti reka rero tugira ibiganiro kugira uburundi ntitubukemwe kabiri mwewe muza ari cyo gipande mufise natwe cyo dufise tubiteranye bisubire bibebe kimwe
ariko murindiriye ivyo nimo nako muza mwindiye ko bibanza kuyangara kugezaho bigera hiyo kandi mashaka bisamira mu nzira
aha rero twiyumvire yuko mu mwaka wa 2020 hazoba umuharwana cyane mu mwaka wa 2050 duce twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara kuko urumva no munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku radio ubuho ni internet ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa Senared ucu uwo muntu ucuvuga uti nyaruka nyaruka mugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nabagaca vyuka ati naje ndagize umuhari ugwana witwa Forebo nyaruka nyaruka mugira ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi ari migwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nico gituma burya hari hamategeka agenga intambara iyi igihugu kiri mu ntambara hacabare ivyo biganiro uri kuravuga hagati yabagwa ari abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza nka kujya umwana abwira se wiwe mu muryango ati jewe papa cenda vise ingorane nini ntorera umuti hanyuma rero abo leta itegerezwa kubumviriza kuko nabana onet ni rekanda bivuga uko no vuga nti naho ba wacu mu bacu mu ibisanzwe no ba wakoze sakirireko mugabo hariho rero ivya ntahamwe ubifashe minenegwe leta ari izo bihanikwa ngo hakaro rero nk'ubu bunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo iyizire cewe leta ndabihevye hari umuntu yakorewe ikibi hari uwice w'umuntu hari waturiwe imodoka yatuririwe inzu bibasa huye ibintu
byiwe yasahuriwe
radio ibiki uwo muntu aci avuga ati ko leta yase gucura ubanza reka ndagwicire je nanje cyambere imperako nturira ikintu cyose nzi cy'umuntu yabayemo muri ibyo bintu ni mushake mbonye cha rugufa narapfuye reka rero jewe ndabikore cha wimvira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nda bibazwa leta nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo ontoje n'umushobora kumvikana ingene bahara hakaba rero nabandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose bujya hari habaje imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari gihe no harongera kunguko abo rero bavuze atari gihe no harongera kunguko mugaba atari bo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti nabana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro ico bo bisabira cavuga bati none leta ntudupfunga ehe ngaba barazwi none ubuhoho abarondegwa n'ubutungane ntibashikana mirongo ine mugiyumvira abantu badashika mirongo ine babohe igihugu bakibohere imugongo nyene amakungu yemeze ko ari umenga ni miliyoni munani z'abantu bahigwa n'ubutungane ku buryo rero ayo makungu acaheba imiliyoni hafi icumi kugira girire neza aba inkozi zikibi zizwi mu makungu zabikoze hagaragara ta nyoma kirimwo yuko ari bontore nibaze bahanwe none ko imera y'inzira ari mu nzu erega hajya bo kwishikana nkubo bakavuga bati nta kundi tugenze uko bishaka erega leta kubera umuvyeyi iracurubanza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abene gihugu barabandanya bakavuga bati none nk'abantu baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twungukiki nkajya ruho zubona yari cyari umukuru w'igihugu avuga ati dutezurira aba atrabagira ikigongwe baramaze guhanwa kangano kubaza bahashe nkabura bona baheruka kurekugwa nimwe nivyo rero nabo iyo baba bemera bati jewe ndishikanye ngenzo kushaka kuko ni uri leta ni uri umuvyeyi hajya rero leti chazi gumayi kukumga kuzu kumga kuza kushika usanga vya heti mungu mnye wiki lakangara baru gandu kiwaza kugana na leti
aliko wabuze kare wikiza kufuguti inze gozi gihugu zihote abana gihugu kenshi vizari nambara iyo mnyumvi nga wano wabuga wati twebge leta igumivuga ngo tukutuwa ni gutungane nuba wibagiye ko muri mwebwe harimo bari baraciwe ni manza igihe cha leta yakiri yagi mugabo bakamu
na kubari yuko ibi vyubu bidasa na bijya bya kiyagi kuko bugiye leta yanyi nacyo twari kugwa muri ako kareta kacu erega niyo duhuye mu igari twavuga tuti sawa kuvundi bo ku munsi umwe bari kigeze kudufata nko kumenga ntacyo tumaze cyatuvaje nta kibazo kuva ubu turi tayi ibiganiro bizobera ibujumbura kuva ubu bizobera ibujumbura tusha turataha kandi none twa tatu nagira yo duta urumva nkatwe twari duvise aho duta mugiye gucacu none wewe amakungu ari kwemera ko burundi rusha tumuca mu kabiri mugabo nabo nabe ne gihugu bacumuye ku gihugu erega nti bacumuye kuri leta
nene mwibaza ko
mwe bibaza ko hajya bacumuye kuri leta gusa leta bayicumuye ko nkuko ari yo igaba igihugu mugaba bacumuye kubena igihugu none abo bene igihugu mbe kabo boko mutabe yumvirira abo abahuye ni vyago babateye abo bici wabantu baturira ibintu mbega nabo ko mutari ko murabe yumvira mukiyumvira abo bani yombare nibo mwiyumvira muga nti muri ko muri yumvira uwo none we bintu je nagira ndagusaba duhindukire tuje kuwononewe ibintu wavyononye ni wononewe ninde wogira mukuru ari wewe
none wononewe ibintu ubu muri ko muramumarira iki
hajya rero nico ituma tuvuga tuti bateza kuza bakiribwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe acaboneraho kurondera indishi yakababara
ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nabuta
urakoze Jerome aho muri studio y'ijambo y'ibujumbura namwe nshuti mutumva mwese twongiye kubashimira gukurikira programme zacu kuri rya America mbibutsa ko kane ikomeza irushanwa ryayo uyu munsi muri Gabon aho ikipe ya Misiri iza gukina n'iya Burkina Faso mu kanya gato isatatu kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mukomeze mugire ibihe byiza